turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Muri Uganda naho ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nyirinahazwe. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yarayisohoye imitaha yo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Yoav Galant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna basi n'umwe mu ndongozi z'umurwa Hamas wo muri Palestina.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye birimo nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayisuti Amerika amahirwe ni makeya.
Uni Frank Mwine umuhinga mu by'amategeko mpuzamakungu mirya nino ku isi yanditse bafitiye Matt Gaetz yari atowe na Perezida Donald Trump aheruka gutsindira amatora ya Amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemwo muri Afrika. Republika Demokarasi ya Congo yemeje ko iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba yarondeye intayo kwikukira ico gihugu atawaryivye intatemwa ryahoramwo yatewe ku munsi wa mbere. Idonido ni mukanya. Nongere ndabahikaze ndutse bakunze ijwi rya Amerika. Makuru turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Matt Gaetz yari atowe na President Donald Trump aheruka gutsindira amatora ya Amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Matt Gaetz yabivuyemo inyuma y'uko amatohoza yo kugwego w'igihugu kuvyo yagirizwa ko yasambanije abana b'abakobwa batarakwiza imyaka vyateye amazinda kubijanye n'ingingo yo kumwemera mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ubutungane. Gaetz yahoze ari umushinga mateka mu Republikani wo kugwego rw'igihugu aturuka muri Leta ya Florida, tangaje ko ahevye kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane inyuma y'uko abonanye n'abakenguza amateka mu kigoro yarimwe ko kurondera ko bamushigikira mu mugambi wiwe wo kuyobora ubushikiranganji bujejwe ubutungane. Matt Gaetz yavuze ko bigaragara ko ibibandanya kuvugwa kuri we biriko bisamaza kandi vyononera igikorwa gikomeye ca president yavuye mu matora Donald Trump n'icegera ciwe JD Vance co gutegura gushikira icyesa amabanga yabo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2025. Yavuze ko atamwanya uhari wo gutakaza ko kubera izo mvo akuyizina mu barondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane. Gaetz yavuze ko umushikiranganji ajejwe ubutungane azobagenywe na Trump azotegereza kuba ahari kandi yiteguye kuva ku munsi wa mbere w'akazi wa leta yiwe. Kuba Matt Gaetz ahevye kubandanya kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane bizogeramira umugambi wa Perezida Trump wo gushira basoma mbike biwe muri leta yiwe nshasha. N'ikimenyetso kandi ca mbere ko abo mu mugambwe wiwe bashobora kutazokwemera abantu bose ariko aragena muri leta yiwe.
Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanize ku mugabane wa Afrika. Iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba incungu yo kwikukira kwa Republika Demokarasi ya Congo ntigibwe. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yavyemeje ahumuriza abari bibaza ko ryibwe inyuma y'uko abataramenyekana basambuye intatemwa yiwe iri Kinshasa kuwa mbere w'inondwi. Jacquemain Shabani atwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Congo yavuze ko iginyo rya Lumumba rikingiwe cane ntigeze avuga ikibanza ririmwo. Yamenyesha amakuru bitandukanye vyo muri Republika ya Demokarasi ya Congo na mpuzamakungu birimwo BBC vyavugishije umukobwa wa Lumumba yitwa Juliana Lumumba bivuga ko amakuru ava mu ryango yemeza ko igihe intatemwa yaterwa iginyo rya Lumumba ritari muri yo. Ntibavuze igihe ryavanyweyo n'igituma ritari ririyo. Umuryango wa Patrice Lumumba wavuze ko ubabaje n'ivyabaye bongera usaba amatohoza yihuse kugira ngo ababikoze babibazwe. Leta ya Congo nayo nyene yiyamirije ivyabaye yongera itangaza ko abantu batandatu bakekwa kuba bakoze ico yise ishano ribishe bamaze gutabwa muri yompi mu gihe hari abandi babiri ikiri kirarondera. Intatemwa ya Patrice Lumumba yubatse mu vyuma vy'amabeton yubatse hafi y'umunara muremure uranga umurwa mukuru wa Congo Kinshasa. Amenyesha makuru bashitse aho iri bavuga ko abayiteye bamenaguye umuryango wayo ugizwe n'ibiyo. Mu gihe mu bisanzwe iyo ntatemwa yagendagwa n'uwivyifuza wese igihe cyose avyifurije ubu irugaye kandi umutekano wawo wakajijwe. Patrice Lumumba yarondeye ntayo kwikukira kwa Republika Demokarasi ya Congo yishwe mu 1961 afise imyaka 35. inyuma y'igandagurwa giwe ikiziga ciwe caturijwe acide umupolisi w'umubirigi yarahagarariye ibikorwa byo kumuzimanganya burundu aja kugumana iginyo giwe ginzahabu ubirigi bwasubije Kongo iryo ginyo 2022 byafashe imyaka myinshi kugira ngo Republika ya Demokarasi ya Kongo imenye ko ari gihimba ca Lumumba casigaye byamenyekanye umwe mu bapolisi bagize uhara mwicwa giwe atanguye kuvyigamba mu bimenyesha makuru abategetse ubirigi bahavuye barisanga ku mukobwa w'uwo mupolisi ijwi rya Amerika duce tubandaniriza muri Kenya president w'ico gihugu William Ruto yafuse amasezerano atavugwa ko rumwe itagiranye ni societe yo mu Buhindi Adani Group ayo masezerano yaragamije gusanura no kwagura ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku murwa mukuru Nairobi citiriwe Jomo Kenyatta Fidel Niyongabo aragarutse
Prezida wa Kenya William Ruto yafuse kandi amasezerano leta yiwe yari yagiranye ni societe Adani Group kuvyerekeye societe y'igihugu itanga umuyagankuba mu ijambo ry'impera z'umwaka yashikirije abanyagihugu Ruto yatangaje ko yategetse inzego zibigenewe gufuta buno nyene amasezerano leta yari yagiranye ni societe Adani Group byatangajwe na Prezida Ruto bibaye umunsi umwe nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zegetse ibyaha bya ruswa n'ubundi busuma kuwashinze iyo sosiyete Adani Group Gotan Adani Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko kubera ibyaha bitari byagaseseshwa mu bya ruswa Gotan Adani yagirijwe atagonanywe kuvyerekeye gufata ingingo ikwiriye Perezida Ruto yatangaje ko leta yiwe igiye gutangura buno nyine kurondera abandi bishobora gukorana abakozi bo ku bibuga by'indege zitwara abantu n'ibindi muri Kenya bari bagararije akazi mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka biyamiriza amasezerano y'agaciro kumuri ya ribi ni miliyoni 850 y'amadolari leta yari yagiranye ni sosiyete ya Dani Group yerekeye gukodesha mu kiringo cy'imyaka 30 ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi
aya makuru n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika Nongerinda bahikaze ndutse bakunze ibijwi rya Amerika inama y'Episcopi Katolika mu Burundi u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo yari kwibera ibujumbura mu Burundi kuwa uva kuwa kabiri ishimikira kukungene amahoro arama yotsimbatara mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika iza guhera no munsi kwa gatanu ni inama ije ikurikira izindi zabereye i Roma mu Butaliyano mu makweze niyabereye igoma muri Kongo no mwaka ikibazo c'impunzi n'imipaka yugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda kiri mu byo abasenyeri bayirimwe bashira mu murwa bibaraje ishinga mu kiganiro nagiranye na Musenyeri Bonaventure Nahimana atwara inama nkuru y'Episcopi Katolika mu Burundi akaba ariwe atwara na diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politique yagarutse kuca batumye gutangura amanama nkaya amaze kuba kabiri kandi agiye kubandanya ba muri kazoza
Abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera mahoro muri kano karere ari nkenerwa duhereye kubiko birabera mu busero bwa Kongo ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no ku zindi ngwano zari zabaye muri kano karere aho abantu bapfa abandi bagatizabo bakangara ikakaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza
ayo manama iyaheze mwaheza mukegera abategetsi b'ivyo bihugu mukababwira ico mwafunditse mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvikwa
inama turimo uyu munsi umugambi itwafunditse kuva mu mwaka uheze ni inama ishize gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu vyacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu bajemo kandi natwebwe nyene tubavugira ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu mu byo byose ngo amahoro agaruke muri aka karere kandi abo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu vyacu ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro
Musenyeri Nahimana Bonaventure ntawuvuga amahoro ngo avuge iterambere ry'ako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi no mu Rwanda ziriyo ikibazo c'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako
Icyo kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko twese ikibazo c'impunzi kila tuwa baje kuko kwaro denadio mkwezi kwa kaidu kuma kweze kuja kugendera impunzi ziri mu buseruko bwa Kongo turabona igene babayeho nabi turabona igene batamashure igene imiryango yose iva mu zabo biri no mu bidutuma tubona yuko bikenewe rwose yuko duheza twani amahoro kandi izo mpunzi nazo zigashobora gusubira iwabo n'igikorwa rero twiteguriye gufashanya nabo bose babifise mu ruhara kuko nizo ngwano nuko bifazi daheze impunzi nizishobora gutahuka ngo zisubire iwabo kandi arico cifuzo ca mbere nazo zise
ikibazo c'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo vyo vyugaranirana ko imipaka gamusenye
yego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tuvuga yuko yari ikwiye kunagurwa kugira ngo babone umwumvikano hagati y'ibihugu vyacu uko ari bitatu tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko n'ubundi amahoro ntiyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire
ibibazo muriko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ho ni kuva muri 2015 icuka cabaye kibi hari icizere mufise nk'abungere ba Ekleziya Katolika ku twiguro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati y'abamwe n'abandi akahava vuba
igicizero turagifite icizero cya mbere nicuko n'aba nyagihugu bamwe kano karere badutera kama tubya yuko byukuri nabo nyene bifuza amahoro kandi bifuza abo bafasha nabo bavugira icyizere cya kabiri nacyo kikava no kuri abantu bose bari mu mashyirahamwe atandukanye nabo nyene bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwivikano bigaruke muri kano karere tubagira tuteyo ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi ukabona ko ariho n'utwigoro tugigwa no muri ibi bihugu no wabirongoye naho tudasha dushika ku bikorwa biboneka murabona kigoro kagigwa n'igihugu ca Angola igihugu ca Kenya ika n'abandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashyira inguvu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko
uno munsi hari abategetsi b'u Burundi babakiriye hari ako mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari banga
uyu munsi wabonanye n'icegera cyambe cy'umukuru w'igihugu twari tugiye ku inama yabereye ngahe Bujumbura ku muramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimo ingene ishirahamwe inama z'abepiskopi muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri aka karere
Musenyeri Bonaventure na Himana mutwari inama nkuru ya Episcopi Katolika mu gihugu cy'u Burundi mu kamurongoye na Diocese nkuru ya Gitega turashimire cyane kuri kano kanya mu hayeje rya Amerika
ndabakengurukiye namwe rero
Ijo rya Amerika tukiri mu Burundi abana bakuye mu ibarabara begeranizwa mu kigo cyo muri commune Mishiha mu ntara ya Cankuzo ntibabayeho neza nkuko abarongoye ico kigo bavyiganiye abakunzi b'Ijo rya Amerika ico kigo gisanzwe kirererwamo abana bashika hafi ku 300 babana n'abantu bakuze ivyo akaba ari ingorane kuri abo bana nkuko babivuga abarongo ico kigo basaba ko abana bogira ikigo cabo bwite kugira ngo bitabweho neza n'inkuru ya Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
Abona abana bahoze mu ibarabara barerewe mu kigo kiri muri zone mu Nzenze komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo kugeza ubico kigo kikaba gifise abana bashika ku 296 bagizwe n'abahungu n'abakobwa muri ico kigo kandi harimo n'abakuzi bagera ku 258 bagizwe n'abagabo abakenyezi hamwe n'inkumi bose hamwe bakaba bangana n'555 ikigo ca Mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujejo gushigikirana akabare nabwo bubarose ibifungurwa kubavuza hamwe n'ibindi byankenerwa nk'uko bimenyeshwa n'urongo y'ico kigo Jean Baptiste Ndayizeye atangura sigura uko bakurikirana bo bana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika birimo kubafungurira n'amasuku
ubwa mbere ngira twakurikirana turabafungurira tukabakurikirana kugira bakagira isuku turabavuza turose ibyambagwa turayimpuzu bakambara mugabo aho cyafite ikibazo kuko tuka kuronga abana benshi baje iteka mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka basanze atampuzu dufite urumva tuba twatewe tutiteguye mugabo twaratanze isegeranyo wadukurira bariko barabirondera
Jean Baptiste Ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza kuko haguma haza abashasha bagifite imico mibi baba bakuye mu ibarabara akavuga ko baca basubira kwanduza abo bahasanze kandi baba baragorowe baranahinduye ibyiyumviro
Kwezo sasa tufisi abana kwe tumara nyegye tumaze kugorora tumaze kubona ko twabavuye neza hama bashatuza bamwe abandi bashashe urumva bamwe bashashe basubira bavuga kwandukiza abari hasanzwe bahaba urumva dusaba gutangura bushashe kubera bagiye mu ibarabara bafite ingeso rero zitandukanye kuko uri mu ibarabara bahagira ingeso nyinshi
abo bana begeranirijwe muri ico kigo cya Mishiha barafashwa mu kumvirizwa n'abahinga bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho hakamenyekana icate yabo bana kuja mu ibarabara nk'uko urongoye ico kigo bivuga amenyesha ko benshi bagenda bahinduka iyo baganirijwe neza ico kigo rero kikaba gifise imbogamizi zo kuba gicumbi abana n'abakuze ibyo Jean Baptiste Ndayizeye asaba ko bakuze leta yo baronderera handi baba ico kigo cha Mishiha kikabica abana gusa kugira ngo bashobore kubakurikirana neza nk'uko bisigura
ikigo cyagenewe abana amakigenda abana hacye hazamwe abakuze abana n'abakuze musanze muzi yuko kubera nyene babere batashobora guhurira ku bintu bimwe musanze cyateza kuba ari ikigo cy'abantu akonga kandi ikigo cy'abakuze icyo dusaba ubwa mbere ni uko ikigo cyoba icy'abana gusa
kuri ibyo bibazo bashikiriza twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko ari nabo bagize uruhara mu kwegeraniriza abo bana mu ntara ya Cankuzo bakuwe mu bice bitandukanye bigize igihugu ngo batubwire icyo bagiye gukora ngo batandukanye ikigo cy'abana n'abakuze nitwabaronka ariko kandi kuri uyu wa gatatu ubwo Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wari wagateka k'abana umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu sen IDH watanga ko hakiri ingorane nyinshi zibangamiye agateka k'abana mu Burundi Sixty Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika
ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana twuvuga nk'abakobwa batwara inda bakifuje ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye akayubira abahinga mu gihugu abafata ibiyayuramutwe amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamwe n'ibindi twagomba twibuse abene igihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye
uburongozi bw'ikigo cya Mishiha kirererwa mu abana bakuwe mu ibarabara busaba kandi ko bworoswa amazi meza muri ico kigo busaba kandi abagira neza n'abandi bose babishoboye kubarosa ibikoresho bikwiye birimo n'ibyambagwa by'abo bana ndetse n'abakozi kuko bafise bake cyane bakurikirana abo bana Cherise Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandenye n'amakuru tubafitiye inama ngaruka mwaka ya ONU kuvyihindagurika ry'ibihe yatanguye igenekerezo rya 11 ku kwezi ya Azerbaijani iza guhera no munsi kwa gatanu bimwe mu byo ONU isaba ibihugu bitandukanye harimo amasezerano mashasha yotuma haboneka amafaranga arenga imiliyari igihumbi y'amadolari agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe imbere y'umwaka w'2030 inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Darren Taylor i Johannesburg muri Afrika y'Epfo yashize mu Kirundi na Fidel Niyongabo
Abari mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku babwiye ijwi rya Amerika ko imwe mu ntambamyi zituma atantambwe zishikwako ari kibazo cyo kumenya niba ubushinwa bwotereza gufasha kuriha igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu biri mu manuko bw'isi. Ubushinwa bwo buvuga ko budategerezwa kuriha ayo mafaranga kubera iterambere ry'igisata cy'amahinguriro yacu ryaje ritebye cyane kugira ribe ryaragize ingaruka zikomeye cyane mu kirere. Aho ubushinwa buhagaze nuko ibihugu biteye imbere cyane cyane ibyo muri Amerika yo mu buraruko n'uburaya zitegerezwa gutanga igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kubera byarungitse mu kirere imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka amajana n'amajana. Yamara ivyo bihugu byishuye mu kuvuga ko Ubushinwa aricyo gihugu carungitse urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka itari mike irangiye. Bivuga ko Ubushinwa burungika ibice 30% by'imyuka igeramira ibidukikije irungikwa mu kirere muri rusange ku isi. Mu ijambo yashikije ku munsi wa mbere w'iyi ndwi mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iri kibera mu gihugu cya Azerbaijan, umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bujanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steele nta gihugu na kimwe yadomye ko urutoki, ahubwo yashikirije abategetsi b'abanyapolitiki ubutumwa muri rusange kuko bategerezwa gukora uko bashobora bagapfundika mu minsi mike iri imbere amasezerano yerekeye amafaranga yofasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Simon Steele yagize ati,
if we want to succeed here we cannot afford to keep getting.
Niba dushaka kugira icyo tugeraho muri rihuriro ntidushobora kuguma mu biganiro bitarangira, ntidushobora kwirengagiza ikibazo nyamukuru kubera kuniganira inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo bwite. Tubigenjeje gutyo ntaho byatugeza, ahubwo bishobora gutuma umuhati wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku isi usubira inyuma mu gihe tugomba kugira intambwe dutera zigaragara.
Dean Baby wo mu kigo Power Shift Africa gishimikira ko amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe yoboneka yavuze ko ibihugu bitunze kurusha ibindi gushika ubu bidashaka kwemera uruhara rwavyo ku bijyanye n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Yabwiye ijwi rya Amerika ko amatora aherutse kuba muri Amerika yahaye intsinzi Donald Trump agiye kurongora amabanga ya perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'2025 biriko biba icyitwazo cyo kudafata ingingo ku bihugu bimwe bimwe biteye imbere. Trump yavuze ko ikibazo cy'indagurika ry'ibihe ari ibintu bitabaho, akaba yaragabishije gukura Amerika mu masezerano agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije. Yaremeye kandi igihe ariko ariyamamaza ko azokuraho imwe mu migambi igenewe gushimikira ku masoko ntanganguvu atonona ibidukikije. Dean Baby yagize ati,
that has created a sort of a tension point.
Twabonye ibihugu bitari bike byihisha inyuma ya Amerika kubera Amerika ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubutunzi kurusha ibindi ku isi, kandi igiye kuyoborwa n'umuperezida utemera ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibaho. Byagize ingaruka ku kuntu ibindi bihugu bitari bike byifata. Turi kubona ibihugu bitari bike bisubira ku byo byari byaremeye byo gutanga amafaranga azafasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ibyo ni ukubera Amerika bifitemo uruhare rukomeye.
Tracking a lot on that because obviously the United States is holding the playing cards.
Baby yavuze ko bitazokorohera Afrika n'izindi ntara zigeramiwe n'ingaruka z'indagurika ry'ibihe guhangana n'icyo kibazo, niyo Amerika igihugu gitunze kurusha ibindi ku isi n'Ubushinwa igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu kurungika mu kirere urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije kurusha ibindi bihugu byo ku isi, bitatanga intererano yavyo ku bijyanye n'amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steele yaribukije ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi ko gufasha ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi biriko bigeramirwa cyane kurusha ibindi n'imyuzure hamwe n'ingaruka z'uruzuba biri mu nyungu z'ivyo bihugu bifasha.
Senare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ifise ititaro ilahemu Hollande yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant. Yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi CPI yasohoreye kandi umutahe umwe mu ndongozi zo mu Ruhamas zo muri Palestina. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
CPI yasohoye amatangazo abiri atandukanye, rimwe rireba Netanyahu na Gallant wari ministri w'ingabo wa Israeli kugera ku itariki ya gatanu y'uko kwezi kwa 11 turimo. Iryakabiri rivuga Mohamed Diab Ibrahim Al Masri uzwi cyane cyane ku izina rya Deif. Kuri bose uko ari batatu urukiko rutangaza ko rubaketaho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri Isirayeli no muri Gaza byibura guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 10 2023 kugera byibura kuri 20 y'ukwa 5 2024 itariki umushinjacyaha mukuru Karim Khan yashyikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi. Muri aya matangazo yo kuri uyu wa kane urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta n'umwe uvuyemo b'urugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, Gallant na Deif. Iri ya tariki ya 8 y'ukwa 10 2023 ni umunsi wakurikiye igitero cya Hamas muri Isirayeli. Isirayeli ivuga ko icyo gihe Hamas yishe abantu bagera ku 2,200 ishimuta bunyago abandi barenga 250 ijya kubafungirana mu ntara ya Gaza muri Palestina. Aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisirayeli n'abanyamahanga. Nyuma y'igitero cya Hamas, Isirayeli nayo yagabye intambara simusiga muri Gaza ku itariki ya 21 y'ukwa 10 2023 ishaka kurandura Hamas burundu no kubohoza ingwate. Inzego z'ubuvuzi za Palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 44,000 hejuru ya 1/2 cyabo n'abana n'abagore. Palestina n'umunyamuryango wa CPI naho Israel yo ntirimo ntinemera ububasha bwayo, ariko CPI yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara bya Israel mu ntara ya Gaza. Israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa CPI. Urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha Netanyahu, Gallant na Deif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya, bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza. Rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko. Isirayeli yemeza ko Deif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize muri Isirayeli. Mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka, Isirayeli yatangaje ko yanamwivuganye. Hamas yo ntiyigeze ibyemeza. Mu kwa 9, umushinjacyaha mukuru wa CPI yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko Deif yapfuye koko, avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko. None aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza. Ariko Khan yahagaritse gushakisha Ismail Haniyeh na Yahya Sinwar, bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba Hamas. Haniyeh yiciwe muri Irani, Irani ibegereka kuri Isirayeli, ariko Isirayeli ntacyo yegeze ibivugaho ku mugaragaro. Naho Sinwar wari wasimbuye Haniyeh ku buyobozi bwa Hamas, Isirayeli na Hamas bemeje ko koko Isirayeli yamwivuganye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Netanyahu avuga ko icyemezo cya CPI cyerekana ko irwanya Abayahudi, ibyo yise antisemitique mu Gifaransa. Naho Hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera, nubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose. Kuri iki kibazo cy'ububasha bwa CPI nabajije Frank Mwine uko abibona. Mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Israel.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye n'ibigo by'igihugu gifite n'abanywanyi bayifuti na Amerika, amahirwe ni makeya.
Cyane cyane yuko n'ururiya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize.
Yes, niko bimeze byitabaza, ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho batise ibihugu 150 n'ingahe bya UN aricyo bizakora, nta ntwaro bafite nk'urukiko bazitabaza, abo bantu se bazabikora cyangwa kuko kereka bagiye muri ibi bihugu n'ubundi kandi aho barabizi ntabwo ashobora kujya mu gihugu kitari inshuti. baza kubiza bagende mu bihugu by'ishuti ibitari bifite bazabijyamo urumva rero biragoye rwose nkomeza kubivuga
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari mwazindukanye natwe ahaniho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Nadia Taha twari kumwe muhinga bw'ivyuma twe mikro izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje tuzongera mu